Yetni Radio, his week in America. Izbili amani kwenye kwa shirika ugani lopza jamu kironi jamu kiarwanda muroni mtukumbi la kumiongo vigo fya shatweva kumetero chini chenda kumetero miongo na zili muguanda mtukumbi la kuifem jana kwenye wiche itatu mungu na kuto kuli kwa Facebook na YouTube kuli radio chuno kukiwanda cha chama kuru wezatu akawurungu radio chuvewa akawurungu com mimi ni zanzu timu sisi na mpya kundi radio izbili amani kama likuwa na Federica unikije kazi mwezi mukiani lo mwezanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ingendo hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa kumi.
Mu kiganiro mu isaha y'umunsi tugiye kuvugana na bamwe mu Barundi baba mu bihugu byo hanze diaspora bari mu rwi udasanzwe babashije kuguma bahanahana ivyiyumviro n'amakuru yerekeye imiryango yabo, inshuti n'abagenzi, eka bakanagaruka ku myaka bamaze bari hamwe muri kaminuza y'u Burundi. Iki kaminuza yonyene yarangwa mu Burundi ikintu kidasanzwe kuri uyu murwi w'Abarundi. Bamwe bali mu Burundi, abandi bakaba bari mu bihugu byo mu mahanga bitandukanye, nuko bose bayaga nk'aba mugabo umwe bataravye ihugu barimwo, intara bamwo, imitumba n'amoko. Ibyago n'ivyumviro bahanahana n'imigambi bariko bigira hamwe rekana ubucuti bukomeye bwatanguriye muri kaminuza y'u Burundi bukanabandanya inyuma y'imyaka 38 irangiye barangije kaminuza. Uyu munsi rero twatumiye bamwe muri abo Barundi kugira ngo batubwire ukuntu icyo cyiyumviro cyo gutorana inyuma y'imyaka myinshi irangiye barangije kaminuza bakaja mu rwini kibanza bahurira ko kugira ngo babandanye gukomeza ubucuti n'urukundo byabaranze mu myaka ine bamaze bari muri kaminuza y'u Burundi. Turi kumwe na Jean-Marie Nahayo ari mu gihugu cy'u Faransa muri iki gihe. Mwaramutse neza Jean-Marie Nahayo.
Mwaramutse Frederic.
Murakomeye?
Yego turashimira Imana.
Jean-Marie Nahayo no muri izi kandi kirangiranwa azi ku kazina Baby John, abenshi bamuzi kuri ako kazina nyira arahabwa mukanya tujyohereza amatwi muri iki kiganiro. Turi kumwe kandi na Halise Niyondagara nawe nyene afite uruhara runini eka mu gushyira hamwe uyu murwi. Halise Niyondagara ari mu gisagara cya Los Angeles muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika. Mwiriwe neza Halise.
Mwiriwe neza Fredy. Murakoze kutwakira.
Murakomeye.
Yego tumeze neza turashima.
Mwebwe muririnze ibihe bibi birangwa mu bindi bice byo muri leta zunze ubumwe za Amerika nk'aho Professor Atanas ari nawe nyine duhava tuganira.
Amahoro amahoro.
Turi kumwe kandi n'undi mutumire Professor Atanas Gahungu ari mu ntara ya Illinois muri leta ya Chicago. Murakomeye Atanas.
Ndakomeye. Yego ndi muri leta ya Illinois mu gisagara cya Chicago.
Akabeho kabagejehe. Ndabona ibice byinshi bya leta zunze ubumwe za Amerika bimeze nabi muri iki gihe.
Aho byagoye rwose biheruka guca hanze haciye iminsi ntiworaba. Mugabo turabandanya turabaho nk'uko bimeze bisanzwe.
Ariko mwebwe ntibimeze nko muri leta ya Texas.
Nuko muri Texas nibaza batamenyereye gukanya nk'uko twebwe twamenyereye gukanya, twe twarabimenyereye.
Ego me reka rero dutanga ikiganiro, ariko imbere yaho reka ndabasabe mu twidondore mu kanya gatoyi mutubwire aho muri naho nahabuze naciye ku mayange. Dutanga kuri Madame Alice Niyondagara.
Jewe urumva mba muri California maze imyaka myinshi ngaha. Sinzi ko mwumva icyo mwifuza ko ndababwira.
Mukora iki aho in Los Angeles?
Ngaha jewe ndigisha muri community college ndi mu Cyongereza kuko niwe mwuga wanjye nibyo nari narize.
Ni byiza cyane rwose. Reka na Jean-Marie Hayo Baby John mu twidondore.
Jean-Marie hiyo banzi cyane cyane kuri Baby John kubera bahora banyumva mu radio. Ubundi mu Bufaransa nazungutse gatoya narabaye muri Mozambique no muri Nepal hanyuma nzagaruka mu Bufaransa ndacabandana gucuranga na jendu ndafise abana urumva ya myaka tumaze tuvuye mu university hariya
simike nibyo egome professeur Atanas Gahungu
egome bebi ubaswe banyita papi
John. Ni byiza cyane rwose turi kumwe kandi na Professor Atanas Gahungu abanywa muri radio Ijwi ry'Amerika bamenyereye muri iki kiganiro muri isanga n'abanyene reka tumuhakanya twidondere maja make cyane rwose Professor Atanas Gahungu.
Jewe nitwa Atanas Gahungu hanyuma nkaba mu Cyongereza hamwe na Jean-Marie hamwe na Alice nkaba na Kino mu gihumbi n'amajyana icyenda na mirongo icyenda na kabiri. Ndi umwarimu ndi umuprofesori w'abantu bagomba gutwara amashuri nkaba n'igishuri ikaba yitwa Chicago State University. Nta bindi mfite byo kwidondora ni ibyo nyine. Ndi umwarimu.
Ni byiza cyane rwose. Reka rero imbere y'uko tuvuga ku migambi nyamukuru umurwi wanyu wifuza kurangura umurwi mashyitse ku rubuga aho mwese muhuriye mukahanahana amakuru mukaramukanya mukibukanya twakira nashaka mutubwire ukuntu uyu murwi wavutse Atanas Gahungu ndazi ko mwagize uruhara rukomeye cyane rwose.
Mutwara nezewe cyane kuko abamwumva tuvugana barise ndamaze kumubona Jean-Marie kuva tuvuye i Burundi mu gihumbi kimwe n'amajyana icyenda na mirongo umunani na gatatu sindasubira kumubona ndamwumva kandi bindakeneye mbere no kumva yuko yoririmba ko yahora aririmba. Yaranezereye cyane kubona abo bantu duherukana mu mirongo umunani na gatatu dushobora gutoratorana tukaganira nk'uko hoba hari ejo ubu benshi kubera nyine bumva tutaherutse kubonana. Ubu niko ndabimbira mbona ba bantu twicarana ku ntebe oya nasoje kubona bushoboye guhura ibintu byashitse mu Burundi turabizi mugabo tukabirengera tugahurira hamwe tukibukanya uko twabayeho kuri na mbupe jiwatu kwa isi ngo kampisi kame labe kampisi
mutanga
oya ntiworaba biraryoshe rwose
biraryoshe. Ariko nibaza ko igikorwa cyo gutora aho umuntu wese yarari kitoroshe wabigenje gute Professor Atanas Gahungu?
Oya toroha benshi hariho abagumanye bamenye abagumanye abagenzi wumva nkino dusanzwe twari umupfasoni yarize nari nzi kwari muri California hanyuma nguwaramucaho nkamubaza mbega hari abandi womenya akambwira ati jewe nomenya ubuhu ati cyane na munsi jewe ndafise umugenzi ashobora kuba zinaka. Hanyuma icyo gihe hariho n'ubundi twiganye yitwa Metode Ndikumana ubu yari amaze kwitaba Imana nawe ni agafashanya ati ngaba jewe ndi naka hari uwo twakoranye mu byawe ni hari uwo twakoranye mu Burundi dutangura dutondeka dutoratorana gutyo guke ubu turamaze kuba benshi. Icyo gihe twaragize ikintu bita blog, iyo blog tukaza tubandikamo utuntu tugahanahana amafoto tugatwenga turazigene twajewe namaze kumera ivi abandi bataramei ibyo byose byaratumye byaratyoze ikiganiro
imyakaero
twabisubiyemo
imyaka mirongo itatu n'umunani irangiye birumvikana ko umuntu ashobora kuba amaze kuronka imvi.
Birashika.
Reka tubaze na umufasoni Alice Nyondagara nawe yatubwira ukuntu yakiriye icyo cyumviro igihe mwaronka nk'umuntu abashikiriye akabaza ati umugambi wacu ni uyu mwabyakiriye gute?
Nashaka gushimira cyane kubona
yaragize icyo cyo kandi hayizina samite nibaza ko ari imyaka 56 abitanguye a turundera twese arundera arundera aradushya hamwe ni cyari cyo cyiza nyene dusubira kujya kera tudatwenga n'ibagiye mu zanyi ingene twaza turagira nk'imisikuru nk'iy'abantu bagize na glasi n'ibintu biteye akamwemwe kubona imyaka yose hari imyaka mirongo icyenda ndabo ukamengo nta myaka ndetse nka kugahitara byavuze ngo ni ejo uko tushobora kubona abo bantu mwicaranye ni extraordinaire njyewe iyo ndi ko ndaganira na gurupu kuri WhatsApp birampa akanyamuneza kenshi ushobora kumva aho umengo uri kumwe n'abavutanyi abantu bakuzi bakera ni icyiyumviro cyiza cyane atanazi yashoboye gushika
icyiyumviro cyiza cyane rwose n'umuntu arazi ukuntu ibiganiro byanyu arabona ko ni muri abantu biganye gusa mumeze nk'abavukana birahimbaye cyane rwose tanazi yasabye ko na Bibi John na nyine Jean Marie Ntayo yogira akabibutsa twaturirimbo yahora ririmba numva kibandanya mu kanya ndabuha ijambo turaza kuraba ko ushobora kwemera kutuha ndabona akaririmbo kamwe kiwe ashobora kuduha tukakumviriza hamwe
ego nk'uko arisaje kubivuga na John ashimye cyane cy'icyumviro umugambi Atanazi yatanguje kuko nawe jewe ntashoboye kubandana ngo mpeze nk'abandi nagumanye icyumviro cyiza souvenir nziza z'umwaka twamaranye mu ishuri nagumye nibaza abantu twabisangira ni bande ndi muri za Nepale za Mozambique na hehe ngasanga atanumwe kuko ndumva umengo twese turi mu rugo turavukana birashimishije cyane turi nka tuyo mu byerekeye muziki hari ibintu ntazo kwibagira kubera ijya twaza muri South Africa ya Amerika sinari gushobora kwibaza ko nzobona abaririmbyi nka Memphis Slim bajya ba Sugar Blue cyangwa ba Taj Mahal donc ibyo byose ni ibintu nari mfite muri jewe ubu rero iyi gurupe turimo ituma nibuka ibyo bihe byiza bigaca bituma nguma ndi jene cyangwa ivizi zigabanuka ni mode ajya ugize tuvide kenya bibiri yari mode na byo
ni byiza cyane rwose bisa neza cyane rwose reka nk'uko Professor Atanazi yabisabye rero twumvishe kamwe muri twa turirimbo twawe reka turatwumvise
ego hari uturirimbo Baby John hari uturirimbo twese turi kwari tuzi ire nka kaka ni ka
igice cy'urukundo ngira
karaje ngako jambo igaruka cyane gose muri aho karirimbo bibijona murasha kutubwira icatumye teme yarwo urukundo mwabikuye byavuye kuki
urukundo donko urukundo nico kintu cyambere gikomeye na ibindi ni bishikira bose abantu murashobora kuba muri kumwe bukeye umwaka mugatandukana kubera akazi cyangwa ibiki donko ya nashaka kwishyira mu kibanza cy'abantu bose bashobora kuba kure y'abo bakunda
atanazwi ahunga ubu urukundo ni ikintu kibonekeza muri uyu murwi kenshi na kenshi ayo makuru nanjye ndayaronka kuri uyu murwi ndawuriko ariko ukabona ko mu byago eka ibintu abari muri uyu murwi bibukanya ibintu bya kera baba barimo babigishije baba barimo ba Tanzania bamwe bita professeur visiteur eka haba ingendo mwagize muri Tanzania mu kuja gupepara memoire ni ibintu bihimbaye cyane rwose bihimbaye mu gihe tuzi ko abarundi benshi muri iki gihe bataronka akanya kukuba bariko baraganira cyane baronka akanya kukubona cyane cyane nk'abo batandukanye kuva kera ikintu cyatumye ikintu mwibaza ko kidasanzwe muri uyu murwi ni ikihe abantu biganya ni benshi ariko si bose usanga baguma bari hamwe nk'uko mwabigenjeje gute atanaza gahungu
kiho nibaza ko twagize imana kuko twigana ku universite nta muntu n'umwe yigeze aja ngaho ngo ariko arabaza mu bega ngo naka ngo ari ubwoko buhe ngo naka turuka hehe nibaza ko byaryoshe tukamera twari tumeze nk'aba yari gishiki na gishaza jyewe ndacibuka ko Alice sindi ko ndamubeshera yuko papa we na mama wiwe mbere bahora baza no mu misaha ajya kuri kampisi icyo gihe imisa yabera hajya muri ekonomi ubu bishobora kuba byarangiye sinzi ko wakiriye mugabo twese twese tugiye muri Tanzania twese twabonana nk'aba icyo kina gitaza byarabandanije ndibuka yuko muri iyi minsi nagiye mu gihe Bujumbura ndi kumwe na madamu wanje hanyuma ntitwari twabiteguye mugabo tugiye muri Ethiopian Airlines ndabona duhuriyeho n'Alice wumva haheze imyaka 38 ariko wamenga ni kwa kundi namuheruka turi kuri campus nabonye umusaza wo kuri campus nawe yabonye umusaza wo kuri campus biraryoshe rwose ubu abo ntarabona bake mugabo ndifuza yuko umunsi tubonana twaba tubivuga yuko icyo gishika twari dufitaniye n'ubu icyo gishika cyubandanye
madame Alice niyo ndagara mwihweje ukuntu muri kumwe n'abo abarundi bandi bari muri kaminuza ikamu mwaka umwe muri departement imwe mu Burundi mukabona ukuntu nkuko Professor Atanaza bivuze abarundi bava mu ntara zitandukanye ubwoko butandukanye imiryango itandukanye ariko barikora yaga ukabona bashyira hamwe ukabona ko ari urukundo atakindi kintu mwebwe ibyo mubibona gute
jewe mbona ko enfait iyo ukuntu tuja hamwe tukabona ko umengo ni famiye imwe ariko ngira ibyo niko mbona mengo isi yose igeza kumera kuko uburyo urukundo nicyo kintu gikuru kibaho nicyo gitanga akanyamuneza mu mutima w'umuntu wese ahatari urukundo naho wowe bingana iki nta kanyamuneza kahaba hanyuma ubona abantu benshi bava hose twari tudasangiye tuna tangie vini, mba tubisika. Mugabo, wana haite kimi ya kine, ugasanga mume mungu tulabuka na, ukamenya, ama donka baba, ama famili, tuka, ugashagu, ukakusika mma, mma, mmanza, tuka, tuka, imanza yu ume, ukamengo ni manza ya vose, tu, nikitanga za ujo kuja urukundo nicho kintu twogendera ko twese aho kimwe kuko nicho gituma aba mu kanyamuneza no mu mahoro kuko nibaza hanyuma ntabwo mashini yatana kumva ko se byavuye kuri atana kuko niba yagize icyo cyumviro ni umuntu atana n'umuntu w'igitanga za kandi kuva kera ubona kuva kupa kera tenazeri special kundi wazimu nao tukwa likunzi ya kise mwini mwini ya shiki la vose mwini kwa shiki la vose kera zina nari sinapuga menshi na manye hore mwini ngini a saka kumba mbugi kimu chani akubugishu mwini wese mwini wese karumisha biru ya karumisha bira uja ugasanga
ugashiye wumva yego ne
eh ugasanga
nivyo ndavyibuka
ndavyibuka ingene yara
kiri
agashaka umuntu wese aba afiza parti du groupe shana kaba agatwenda kamari sara twenda misho kamari sara twenda amatsya sugiye
Tunta, aho bari nico bakora muri kigihe cyane ibintu bihambaye cyane gose bedijo na jamari na hayo urukundo n'ubutumwa bwiza
eka cyabyo nuko ari gutanga karoro keza uko mbona mengo mu
ico nico kibazo nagomba ndakubaze jamari na hayo ikintu icirwa nk'abantu bokakura na niki imirwi iyo yose canka barundi muri rusange murazi ko kenshi na kenshi abarundi akunda gucana mu ugasanga cyane mu kubera intara kubera moko uyo murwi bose iyo bababuze nibaza ko ubaha ikigwa wibaza ubaha nk'iki
je nifuza ko uyu mugwi utera imbere hanyuma nk'uko nawe watushoboye kutwakira ukaduha ikiganiro nifuza ko hari no mu gihugu nyine hagati bashobora kutwakira bakaduha kiganiro abari muri university yo muri no myaka nabo bakamenya uko twabana neza tukundana tutarinze kurawa amoko n'imitumba cembona kicimvira ari cyiza cyane nabo binyene tutwashimira uko radio yanyu irumvirizwa atari hake sinzi ni hagira uzo
Kura indeki zozira tuhu za tuwezi. Luhu hinga angu kana ko utuma mwumba kumuli hamwe mwanya wose sivyo?
Jenda watu ya kariri mbo njine kashu kuduhu za na kundu.
Leka tesuile tukumuli za kandiri mbo mwoturi mbo tukwa wanyene? Aho kituwa ute?
Yomba nari nyoni noje kukura
izi wale kuri ifuza ya wahali ndegi yoze bashkana mwenye sehamu
utenzi wanje noje kukurava noje kukurava tako kukumoye Cinta ku kunda Sayun na mahoro Mahoro mu bantu Kumpe Let me fall
akaririmbo keza cyane gose mu majambo bake David John mutubwire ako karirimbo teme yako na nihe icyabatumye mu karirimbo nakike
so birumvikana nyine urumva umuntu twese twa bona twa giye mu ntara zitandukanye urumva nizo zerekana ko naje naguma nibaza nti mbega abantu twabanye neza nzosubira kubabona gute ndabona ni nkuko nabivuze ko ijya ndirimbo yindi ya mbere nishyira mu kibanza nyine cy'abantu bose bari kure ariko mu mutima bakiri kumwe hanyuma rero cyumviro nyamukuru muri iyo ndirimbo na mahoro kuko urabona ko mu Burundi amahoro yari yahungabanye ndamukwa kugira ndabatera akamo basubire hamwe bakundane nk'abavukana
Professor Atanasi Gahungu umurwi uhambaye cyane rwose umurwi ufite ibyiyumviro bishyira imbere mwavuze ukuntu bari muri uyu murwi wose iyo hagize ugira ingorane eka bose bahagurukira rimwe bakamufasha uko bashoboye kose mutubwire amajambo make iyindi migambi ikomeye mufise iyo muri kazoza mu myaka iri imbere kuri uyu murwi
ego imbere y'uko mvuga iyo migambi iragira mbanze kimenyesha abariko baratumviriza yuko twarashwiragiye ubu dufite abo twiganye bari turafite abari mu Burundi turafite abari muri Irmorite turafite abari muri Canada muri Allemagne turafite abari muri France turafite abari muri Ethiopia cyangwa babayeyo turafite abari mu Rwanda turafite abari muri Congo Brazzaville naho tutarabona urumva turi benshi aho rero ibintu by'imigambi ubwa mbere no gushobora gutororokana ati nibo babesha muri iyi minsi turi twenty turiko turashika muri zabukuru hariho ab'imiryango yacu kajewe narashyikiwe n'umuntu w'inshuti Mobo Frere aragiye aragomba kuza kwivuza muri Kenya turagirisha bimwe bita GoFundMe nzabona abantu twiganye baraje batikana reka tugufate mu mugongo ubu rero icyo twagomba kubandanya kandi twari twaremeranye cyari cya mbere y'uko twofasha ishuri yatwigishije ego twarakwiragiye hose abari muri ibyo bihugu byose navuze mugabo twagomba kugira ikintu cyoshobora gufasha abadusubiriye baba biga mu Cyongereza baba biga muri bya ikipe pedagogique biga n'Icyongereza reka n'abandi tugashobora kubafasha mugabo ikindi nagomba yuko tubandanya cyane cyane ni ugushobora gufashanya twebwe tukungurukanya nk'ubu namye mbona muri iyi minsi ucamara ariko araturirimbira Baby John nguko tumwita avuga ati jyewe mbega none ngubu ko muguba mwusaba imiziki kandi mubona ingene ibintu bimeze jyewe iyo miziki nayavuze ntiyo ni masterpiece nagomba yuko bwo mu minsi nsa nk'abantu bafite imigambi bene iyo koheza tugakubitinga ibipfunsi tukaraba yuko nk'iyo migambi twoyifashanyamo mugabo ikintu cya mbere nagomba kuraba ni uko ibyo byerekeye indero ushobora kwandikira hanira hamwe ngubu twamye tuvuga kuraba kugira dictionary y'icyongereza n'ikirundi kuraba ko tutoshiramo imigani y'ikirundi kujya ibindi bihugu ugenda ukayisanga ko tukaraba ingene umuntu icyo bita Google Translate tukayishyiramo natwe tukaraba ikintu aho hose twaciye turiko turiga ko tutoheza tukabishyira mu ngiro abantu ukaraba icyo dusigiye abandi badukurikira nibyo
nabwo wavuze ibintu bihambaye cyane rwose ukuntu icyumviro cya mbere coba ari nko gufasha kaminuza yabasohoye icyo ni icyumviro cyiza cyane rwose namwebwe mukora muri iyi kaminuza kana madame Alice ari muri za kaminuza yigisha muri kaminuza mushobora no gufasha hari uburyo bwinshi yari bitabo ari iki yari inyigisho muja gutanga ibyo ni ibintu bihambaye cyane rwose ariko nashaka ndabona na kanya madame Alice Nyondagara nawe natubwire iyindi migambi ibaza ko ikwiye gushyirizwa abandi bari muri uru murwe kugira ngo bayigire hamwe barabe ko ifasha mu Burundi
nashaka gushimira Atanasi kuri iyo migambi aheje kutubwira turamaze kubivugana cyane muri group ya WhatsApp cyo byo kugira dictionnaire n'icyo kugira imigani y'ikirundi jindi baza ku ibindi kintu twashobora kutoshika ko n'ukuraba ingene twoteza imbere kwigisha icyongereza mu Burundi tugafasha nk'abigisha b'icyongereza kumenya kwigisha neza bakoresheje uburyo bwese ko kumenya yagiko hantu hari ibintu bishyashya biza misi yose buduteza imbere kwigisha nibaza kwicara ikintu ushobora gusuka ko bishobotse hanyuma imana iduhaye tugashobora nko guhurira mu Burundi twese igihe kigeze tugaheza tukagenda kuraba igihe pasima yacu aho igeze tugaheza tukajyana inama n'abanyeshuri baho tugasubire twabwira tutweze twari ngaho naho muri tukabaha n'icyo bikorwa barimo tukabereka icyo bashobora gushika ko ibiri imbere
reka murakoze ikintu gihambaye Professor Alice Nyandagara ikibazo cyo gufasha kaminuza nashaka nabaze niba muba muri kiganiro ndazi ko abatari bake bazo kwikurikirana harimo abajejwe za kaminuza eka na departement y'icyongereza eka na directeur academique bishobora kuba ashobora kuba yacumbije hariho ubundi buryo bwinshi cyane rwose mwavuze kujya kwigisha kusangira n'abandi bigisha uburyo bushasha ibitabo murazi ko ari ikintu gikenewe cyane rwose mu Burundi ivyo bintu mwihweje kaminuza murimwo murabona ko ari uburyo bwiza bwo koroha kugira ngo musabire iyo kaminuza cyangwa iyo departement y'ibitabo by'umurengera kenshi na kenshi vya mabiri mu mabibliotheque y'ama université yino
reka nte icyo kibazo nibaza ko umukiazasa nazi mugabo icyo noshira ko nuko nta kintu kidashoboka iyo abantu bakihaye bakakironderera buryo bakabikorera nibaza ko ari ibintu bishoboka
Profesa Atanazi namwe muduhe ku ijambo kuri icyo kibazo nyine
ko Imana yaduhaye tugashobora kusubira kubonana haciye imyaka yose kandi tugasanga ubwo buvukanyi twamanye tuti bufite nibaza ko byose bishoboka harimo muri twebwe turatanguye kuza turagenda kugira ibintu bita yakonje muri sabbatical tukagenda nibaza yuko imbere yuko tugomba gucora ibindi bihugu ko ikintu cya mbere twugira tukwibaza kugenda mu Burundi ugafasha abasigayeho ngubwo bose uriko turavugana hariho abitwa ba kontrata na Imana ba Indefense ba Imakire bariko niho bigisha tukagenda tukabafasha tukabereka ibyo dukora ino hanyuma ikindi tutavuze nibaza ko twoshobora kuraba no kuraba ingene abo bantu bariko bariga ibi bintu twigisha ino kuri kampisi y'u Burundi n'ubu kampisi z'u Burundi kera hari ubwo bararonse nyinshi ingene boshobora kumva ino nabo ukabereka ingene dukora hanyuma bagasubira nyuma bakaza kwereka nabo abandi ibyo tuba ibyo turushanya ntiturushanya ibintu ahubwo n'ingene twofashanya bakadufasha kuraba ibyo muri Afurika ingene bimeze ibyo mu Burundi ingene bimeze ibyo mu Rwanda ingene bimeze natwe ukabereka ibyo mu mayunivesiti ukoramo ingene bimeze n'ibyo ntereko nibaza
ni byiza cyane rwose tugarutse ku cyumviro nyamukuru cyabahuje ika urukundo rwerekanwa aho kuri urwo rubuga mwese muhurira ko nashaka ngaruke kuri Jean Marie Nahayo igihe cyatubwiye hariho nk'abantu benshi bibaza ko yaba ubumwe buri muri uyu murwi mutoyi bwotandukira mu Burundi bwose eka n'ibindi bihugu byose aho kenshi na kenshi ubumwe usanga bucumbagira icigwa mubona nk'imirwi itandukanye eka abarundi bokura n'urwo rukundo ntangire tubona iyo turiko turasoma yago n'ivyumvira n'ukuntu mushikirana mugafashanya mungwane iki ivyigwa mubona n'abarundi bohakura n'ibi
jewe so tanciye ni uka muri izo ni ingene twosubira kugira isabukuru ariyo festival kera ngikora muri studio y'ijambo nije nana propose ko tugira festival itwa sangwe ihuza abacuranzi b'abarundi nabo mu karere ka Afurika k'ibiyaga bigari cya Afurika icyimvio canje atake artist nibaza ko aba artist bafite ubuhara rukomeye mu kugarukana amahoro n'ubumwe mu Barundi nibaza ko byose tubishyize ko muri uno mugwi deja tugashobora guhura amaso mu yandi tukahobera na tukaguhana mu nda twoyagize byose ingene twoshikiriza ugwaruka dufatanije n'abacuranzi n'abavyina abacapa abitwa ba artiste bose ni icyumviro cyanje mbona gutyo ariko igikuru nkuko nabivuze hamwe umuntu umwe muri twebwe aguze iyo ndege tugahurira hamwe twese izo ari sawa
uyo muntu ashobora kuba ari nkande ni nka profesor Atanasi niko niwe namaze imyaka myinshi ngaha uyo mugambi wanoza urangura Atanasi profesor Atanasi
sivaje ni bindi bindi mugambi ni ndiyo toyanje uko ndabizi icyo gihe nakora ni general meshi kiganiro cyitwa sangwe ni general na nasabye ko twabuzura cyane bashaka mu ntara zose z'u Burundi tugahurira twese ubujumbura cyagenze neza ndabwo ni ko nibaza ko tushaka kubigira no mu banyeshuri bamwe kiriye nyine mu zama atanze ibitabo amakaye je ne sais pas hariyo sangwe ikintu tushaka kugira sangwe naho ibyo ari umuziki gusa mugomba icyo cyamo sangwe rirakomeye
Professor Atanasi Gahungu hariho aize nka indwi nka zingahe indwi nka zibiri zirarumanye abarundi bibutse amasezerano y'ubumwe araheze imyaka 30 ikintu eka ivyigwa mubona zova muri uyo mugwi wanyu ataga sesenshwar muri ubona ko wuzuyemo ubumwe n'urukundo bidasanzwe ni nk'ibihe kubwanyu
nibaza yuko hari ikintu bari bakwiye kuraba ku mugwi w'iwacu naho tutari benshi mugabo twashoboye guhura tukiribagira ibyo bihugu byose twahungiyemo noneho aho turi hose tukaguma tubona ko turi bashiki b'abandi basaza b'abandi ugasanga nk'ubu uti ni ukubesha hariho benshi naho ndabazi ngo kugira ndi abana banaka naba mugabo nguru womba tukimbega arita abana biwe nibande nubakubwira mu mazina abana ba Methode naho witabye Imana nubakubwira abana ba Maria nubakubwira mu mazina ibyo n'ibintu bari bakwiye kuturabiramo bagashobora kuvuga bati ingo ko tw'Imana yaduhaye tukaba tukiriho dufate urwo rugendo twatanguye turubandanye turi kumwe dufatanye mu nda ikindi kandi kiryoshe ni uko madamu Alice ofisiye Alice atabibandanije ni uko niwe ahora asigisha inama ya Zoom kandi umenga muri iyi minsi yagomba kutugisha iyindi nama yobandanya akatugisha izo nama hanyuma rero igihe tuzogenda tugahurira mu Burundi tukagira iyo sangwe turi mu Burundi tuheta bikaryoha gute twasubiye kugira iyo na izo nama kuri video naho duhura ta mugambi dufite tugahura tukaganira tugakwenga tukavuga ibyo kuri kampi usanga ari ibintu byoshe kandi abandi barundi bashobora kudufatira ko bati reka natwe ko twize muri promotion ikurikira abahirije mu 1983 ngo natwe tubongerane dushobore gufatanya umunsi wose wobigira kumvure mbere kosha dufatana n'abantu bose bize mu Cyongereza mu Burundi tugashobora gusohokana twese tukagira noneho ikintu gikomeye nibaza rero ko ibintu twatambuye naho umuntu nsubirabe bimenetse birakomeye birafashanya birafasha kugira amahoro mu bantu birafasha kugira imigenderanire birafasha noneho gufashanya nk'uko nababwiye nagiye mbona abo twiganye bagira bati ngo dufashanye nanje ndifuza yuko umuntu yozutuma kwati ngo tufashe naka muri uyu mugambi twobishobora kandi n'uburundi ko bidufashe ako tukagira umunsi two twari bitari gutumbura mbere zari zaguranye twavuga tuturati yatuzana ibintu ibitari gutumbura mugabo nimwebwe muteza kuza kubikura kuri toa bikabagora nibaza babyumvise yuko dufite imigambi myiza boneza bakadufata mu nda bakadufasha
nibyiza cyane rwose madame Alice niyondagara ivyigwa ku bwanyu namwe mwihweje reka ivyiza bikorerwa muri uyu murwi ivyigwa vyo abarundi bakoramo nk'ibi
nje nibaza ko ari akarorero keza kerekana ko imibano mu bantu ari myiza ishobora kuba myiza abantu bagashyira hamwe bagafatana mu nda bagafashanya ibintu bigoye kandi bikaba kwara akarorero keza rero abandi bagashobora kubirabira ko umva abantu bize muri kaminuza ni benshi bagaheza bagasubira bagaja hamwe bakaronderana kugira dushobore gushika ku migambi myiza canke tukaba turi hamwe kugira dufashanye nje nibaza ko arico ega nico Imana yaturemeye niko nibaza ko yadushize hano ku isi kugira dufashanye tubeho kugira dufasha abandi nibaza ko ari ikintu n'ukuri cyiza cyo gushishikara urukundo no gufashanya mu bantu akaba ari ibyo nanjye ndagenda basebye
murakoze cyane rwose kuganira mwatoye Professor Alice Niyondagara ndabona ko mwari musizi ni programme murakoze cyane rwose reka tugaruke ku mushyiranahe Jean-Marie yavuze uruhara rukomeye cyane rwose rw'umuziki cyane cyane eka icyumviro ashyira imbere cy'urukundo nashaka mutubwiye amajambo make cyane cyane turavye umuziki n'urwaruka murazi ko kenshi na kenshi rwamagwa akoreshejwe mu bintu bya politika ikintu umuziki ufasha urwaruka eka teme mushira muri iyo muziki yanyu ikintu izo teme cyanke n'ibyo byumviro bifasha urwaruka muri rusange ni nk'ibi
icyumviro nyamukuru nicyo nyine cyasangwe cyukwerekana ko twese turi bamwe nibaza ko nta muntu n'umwe adakunda n'umuntu ukumviza umuziki hashobora kuba muri amasiri menshi y'imiziki mugabo umuntu wese araryoherwa n'akazi nibaza rero ko kugira dushikirize ibyo byiyumviro byo gukomeza ubumwe vyoba tugize nk'iyo sabukuru hoba intererano nkuru intererano ikomeye kuko nabigize na nk'uyu experience cyo gihe twabitegura twaroganiza ivyo twita Icade pour la paix des enfants ni vyiza abana deja bashoboye guhura bose bava mu moko atandukanye ku mitumba itandukanye bagahurira hamwe bagasangira uduharage bakanywa ifanta bica vyigisha n'abavyeyi babo iyo abavyeyi babonye abana babo bari kumwe bumva nabo nyene baha icigwa yuko atakamara ko kwangana twese turi abarundi tuteza kubaka Burundi nibaza ariko biciye mu muziki bishobora kumvirizwa neza nk'uko kuruta kumviriza amadiskuri ya politiki
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tugaruke kuri mwebwe Professor Atanase Gahungu mwavuze imigambi umurwi murimo ushaka kuzorangura haba gutanga ibitabo eka haba guca gutanga inyigisho abarundi bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika eka no mu bihugu by'i Buraya bincabwenge ni benshi cyane rwose uyu mugambi ushobora gufasha cyane cyane muri kaminuza twese twaciyemo i Burundi icyo kikaba ari gikorwa gihambaye cyane rwose ariko nashaka n'ubundi ndakubaze ku byerekeye urwaruka igihe mwari muri kaminuza ubwo yari kaminuza nka yonyine ubu kaminuza zarabaye nyinshi cyane rwose inyigisho zitangwa zitangwa kaminuza atandukanye cyane rwose ikintu akamu mwotera urwaruka ruri mu mashuri cyane cyane ya kaminuza ni nk'akahe turazi ko kaminuza isohoye abanyeshuri kenshi kenshi nka muri ma universite muri Amerika bama bigenda neza cyane rwose akamo ikamutira ba ubaruka uri mu mashuri ntakaye
ikintu nokwiye abari mu mashuri cyane cyane Bujumbura nuko bofata nkama ibintu byo kuja mu mashuri kuko cyane cyane ibyo ku ushobora kubona icyo nokwita diversity ko abantu kuri bamwe abantu tuba beza kubera abo tubana ari beza abo kandi nta muntu nibaza ko azotera imbere abona gusa yuko icyarabira ko ari aho hantu yabaye icyo ari kwizeho yakuriye ko umuntu agashika hanze akabona abandi agashobora kubona yuko ibyo bavuga n'ibyo we wavuga biratandukanye mugabo uko gutandukana niko gutuma dushobora gutera imbere mu mitwe gutera imbere mu byo kubaka nk'ubu twaragize imana kubona twaragiye kuba mu bindi bihugu twita ngo byarateye imbere ngo rero ntitubibone ko gusa mugabo ibyo bintu byatumye bitera imbere si ukubera yuko baruta abarundi ni ukubera yuko bobo bashoboye kwemera icyo we nokwita gufata risk ati iki kintu uko namye mbaho birakeneye ko dukomindwa mu mutwe kugira dushobore kubandanya abo rero bofata ko bagafata ibyo o bakaraba yuko abantu barakurirana abantu basangiye byose kandi ibidutandukanya n'ibiteye kubidufatanya ngo rero na bene rero batangure kwiga baraba ibyo bintu mugabo bige baraba ikintu tuzomarira Burundi bya bintu bya agronomi twiga inzuzi zimeze gutya tubona yuko ibiterwa bimeze gutyo o bikazabira kwara bigira gute niturabe turabe ko mu bindi bihugu barahaciye none ko bahaciye ikintu baturusha ikintu biyunganyemo ni iki tufatire kuri icyo ikindi kintu bagira nabi bikuremo hanyuma ibyo byiyumviro byabo tubiteze imbere ibyiza byose tubiteze imbere mugabo twemere gufata rimwe
impanuro nziza cyane rwose akamo gakomeye cyane rwose ubumwe muri diversite reka gusuma ukurahura ubwenge mu nshinga ntahe Jean Marie mwaraciye mu bihugu bitandukanye nk'uko mwabivuze kama motera nk'ugwaruka cyane cyane ibikorwa biteza imbere mu byerekeye amashuri nk'aka
nk'uko abandi babivuze ubu biragoye kubera ndi hanze ariko nibaza ko dushobora kubishika ko muri uwo mugambi nyine tanaziya dushoboye kudushyiramo tavuze wa viza tushoboye gushika mu gihugu tugatahuka tuze tukagira umugambi uboneka ubu turi hanze biragoye kugira tuvugiye gusa tutashize mu ngiro
ikintu kimeze nk'impanuro muha ugwaruka kugira ngo rubandanye kuguma gunze ubumwe ni igihe Jean Marie mwagende henshi murabona ukuntu ibintu byifashe
ariko ntidukeneye kwigana abo hanze ariko ntabwo nk'akarorero jewe igihe nari muri Mozambique naguma mbona narifite umutima mu gihugu cyacu nagize umugambi witwa Solidarité Africaine hanyuma kubera nshuwaranga n'abashuwaranzi bo muri Mozambique byaranezerewe kubona bishika yuko haba nk'igiteramo kuri afishe handitswe nyine Bebe Cool n'umugwi urumva jewe nkaca mvugisha nganira n'abamuzisi bo ngaho ndababwira nti mwari muzi ko hari iwacu hariya muri noro ya Mozambique hari kambi y'impunzi hari abanyafurika bava mu bihugu byose no mu Burundi nta kintu twogira ngo dufashanye kuko ni bene wacu bose bazakiriye neza urumva narigeze kutemesha igitaramo ndaja kuramutsa abarundi bari ngaho
n'abanyarwanda bari
ndafite amasanamu urumva bose banezerewe kubona umuntu aza kubaramutsa atari mu minisi atari iki nari ndababwira nti jewe nje kubera tuvukana nakaba nshobora kuronka nakaba nshobora aranzi nimugire mushobora kuvuza ingoma cyangwa icyembe cyangwa iki nakuja tuwa tugira iyo abantu baturaranze ushobora kubashimira nari nagiye nitwaje kabahasha kaba baduterere tongo barashoboye gushima rwose kubona umuntu atari ibintu byabishyigikiye ku moko cyane iki nibaza ko izo nyigisho arizo dukwiye gutanga kuko nabo nyine bakura babona bafite uwo mutima wo gufashana ukunda abandi
ni byiza cyane rwose eka ibikorwa bihimbaye cyane rwose ndagushimiye Jean Marie reka rero ngaruke ku mwebwe Professeur Athanase Gahungu mwigeze kuvuga nk'uko twabyumvise iyi migambi yo gufashanya na Kaminuza y'u Burundi nashaka ndababaze niba muri iki gihe muri en contact hari haba nk'uko mwabivuze abari muri iyo groupe ba Defense uri cyubonye bari muri Kaminuza bigisha hari ariko nashaka ndababaze ku giti cyane mwebwe muramaze kuba muri contact n'aba professeur Kashanke nka directeur académique muri université y'u Burundi
yego mushikana ese Federico yego nibyo mbere bujya mu mwaka heze jewe nari ifite ico bita congé sabbatique yo congé sabbatique nari nateguye ko nza kwigira mu Burundi na hanyuma nari namaze gufata abo nari nzi twamenyanye bamwe bumva bakuma bahinduka uwa lecteur yari yamaze kuba ministre abandi mugabo twari twumvikanye hanyuma jewe kubera hagize gucamwo sinashoboye kugenda muri uko kwezi k'umunani nagombe kugenda mu kw'icumi na kabiri nibyo nari kuza gukora rero nibyari bigishoboka mugabo ubu ndifuza yuko mu mwaka uza naratumye abo turi kumwe muri urubuga Consolata na Indepense bariko barabifashamo nibaza yuko muri uwo mwaka uza nzoheza nkagenda makoba abo tuvugana ababitwara ndabazi nzoba gusa kuronka akajyo n'akanya kande kurira ubu rero urabona ko nijyaducishije mu byatwononeye ari ibya COVID-19 biriko biratwononera ariko nagomba bose bamenye yuko jewe ndamaze gufata kwicandagisha doze ya mbere ya COVID-19 ya vaccin ubu ndindiriye ya kabiri ubu rero nibaza ko bizoca byoroha ko nshobora gutembera emwe Ile-de-France Consolata ni mu ndindire ndaje ngomba kuzoja ari ukugira volontaria ari ugukora kumara umwanya w'umwaka canke amezi atatu mugabo ivyo ndiko ndabitegura nibyo rero mushingana ya Frederic
ni vyiza cane rwose mu gusozera Jean Marie ndabasaba umutirakamu abarundi cane cane kuvyerekeye ca civugo c'urukundo mu kanya gatoya cane rwose akamu motera abarundi nakanya
ni mukundane mwese abarundi turi bamwe
ni byiza cyane rwose Professeur Athanase Gahungu nk'uko twabivuze mu ntango haraca imyaka 33 Abarundi bateye ku masezerano y'ubumwe akamu mu batera muri iki gihe nakaye mu majambo make
emwe Abarundi mwese abariko barakumviriza cyane cyane abize mu Cyongereza abo twiganye kuri campus twagiye muri ya mabisi amwe mwese ndabaramukije nta kintu gihora kinezera nk'iyo uhuye twese twaje muri bino bihugu ahatwe muri diaspora tuza duhunga mugabo iyo uhuye n'abandi abo mwiganye kuri campus ukamubona mu ndege uca ubona wirutse ba bantu abavandimwe nagomba yuko rero uko kuntu twisanga turi abarundi twisanga turi abarundi abanyarwandakazi abanyarwanda twiganye twese tukabona ko turi bamwe kandi twamye turi bamwe byoshobora gushika muri abo badukurikira nibaza ko byogira ico byo bifashije u Burundi
murakoze cyane imbere yuko dusezerana ariko reka dusubire kuri ka karirimbo ka Baby John
kamwe ka kera nyine kamahoro ko gukomeza amahoro
yako karaje
kitse juruko
See you.
Professeur Athanase Gahungu ndagushimiye cyane rwose ku kanya mwateye kugira ngo mugane ni radio Ijwi rya Amerika. Ndagushimiye nawe mushikana Jean-Marie. Ndagushimiye cyane cyane n'ivyumvira byiza mwatanze hamwe n'uturimbo mwadushikirije.
Murakoze Freddy, murakoze Ijwi rya Amerika.
Professeur Alice Niyandagara ndabashimiye namwe mufite amabanga menshi ariko mwitaze ikiganiro mwakoze cyane rwose. Turabashimiye namwe inshuti mwese mwateze amatwi ikiganiro cyacu muri isanga cy'umunsi. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Bakarorero, batanga makuru.